Naramutse inshuti mwese duteramanye muri iki kiganiro cy'umunsi kigiye kwibanda cyane cyane ku matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twatumiye abahinga batandukanye reka barimo abamenyeshamakuru bakabamo kandi n'abahinga mu bya politiki. Aha turi kumwe n'umushyirantahe Muhozi Innocent mu kanya ndabaha kanya abashyirantahe batwidondore. Turi kumwe kandi n'umushyirantahe witwa Eric Manirakiza. Turi kumwe n'umushyirantahe wundi Chauvin Mugwengezo. Tukaba turi kumwe kandi na Hilaire Ntiganzwa. Imbere yo gutangura rero nashaka abashingantahe batwidondore batubwire aho bari muri iki gihe n'icyo bakora mu kanya gatoyi cyane rwose. Reka dutangire ku mushingantahe Chauvin Mugwengezo.
Murakoze cyane. Nk'uko mubisize twitwa Mugwengezo Chauvin, turi umuvugizi w'urunani w'imiryango itavuga rumwe na Leta. Tukongera kandi tukaba umukuru w'umugambwe utegerezwa mu ibanga ubutegetsi bwariko burabangamira muri kino gihe kugira ngo uce mu migi, hanyuma kandi ndi umurezi.
Ego be nawe mushingantahe Hilaire Ntiganzwa.
Ni twayire Ntiganzwa nkuko mubivuze nkaba mbanga ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Leta ya Virginia hafi mu karere ka Washington ku mugwa mukuru. Nkaba ndi umuhinga mu byo kubaka umuyaga nkuba nkaba nkurikirana hafi cyane politike, nkaba ndi mu mugambwe wa demokrate nga cikiye Obama.
Mushyanahe Muhozi Innocent.
Nitwa Muhozi Innocent, umenyesha makuru nkaba ndongoye Radio Television Renaissance hamwe na OPB igeze gukurikirira hafi ibyitwahiriza akaza mukino ko kumenyesha makuru mu Burundi.
Nawe mushyanahe Eric Manirakiza.
Ego nkuko bivuze nitwa Eric Manirakiza, nkaba ndi umumenyesha makuru ndongoye Radio Public Africaine RPA hano i Bujumbura, nkaba umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ngaha i Bujumbura. Muri iyi minsi rero hari n'ikindi gikorwa mfise cyo kuba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'amaradiyo yo mu Burundi ABR.
Ndabaramukije bashingantahe mwese.
Turabaramukije
namwe.
Uyu munsi rero nkuko nayo ndabivuga tugiye kuvuga cyane cyane ku matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo matora aramaze igihe yaratanguye nkuko mubizi, n'amatora yatanguye aho abakandida cyane cyane usanga batangura guhiganwa mu migambwe yabo kugira ngo muri uyo mugambwe umugambwe umwe haboneke umutegetsi arushije abandi atowe n'abanyagihugu. Aho rero bakoresha ibintu bita deba arizo twavuga ko ari impari. Nkuko munsi wa kane itariki 11 z'ukwezi kwa 10 hariho deba ihambaye cyane rwose yo ni y'aba vice president, kandi niyo deba yonyine aba vice president bazogira. Deba igira kabiri izokorwa y'aba president bariko baritoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu aho novuga president Obama hamwe n'uwo ariko arahiganwa Romney. Izoba ku munsi wa kabiri itariki 16. Aho rero nkuko tubizi amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amatora ahambaye cyane rwose, ikana amatora usanga kenshi na kenshi akurikiza inzira ya demokrasi n'amatora ibihugu bitari bike bishobora kwigira ko turazi ko mu Burundi habaye amatora, akaba ari nacyo gituma turi kumwe n'abashingantahe twavuze ngaho bakaba bashobora kuba bafite ibibazo byerekeye ukuntu amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoba agenda. Nkaba nashaka rero batesheje akanya dutangure tuvuge kuri ivyo bibazo, eka tuvuge no ku matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko twabivuze duhiriwe duhishiye ko turi kumwe n'umushingantahe witwa Hilaire Ntiganzwa, akaba ari umudemokrata, akaba akurikirana cyane rwose amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afisemo n'uruhara ruhambaye. Nkaba nashaka rero kugurura ikiganiro ndabaha ijambo kugira ngo mubaze ibibazo mwifuza byerekeye ukuntu amatora atunganywa, eka n'ukuntu processus yose y'amatora igenda. Mushobora gutangura Muhozi Eric Chauvin, hari ikibazo mufise?
Njyewe ndafite ikibazo gitoya cyane. Ni bande umugambwe w'abademokrata hamwe n'umugambwe w'abarepublike abanywanyi bafise bangana gute? Muri Amerika hatorwa ufise abanywanyi benshi cyane, abatora ni bande uretse abo bari muri Amerika?
Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose Eric Ntiganzwa.
Ndashobora kwishura mu bisanzwe ngaha muri Amerika kuko ibintu byose biva kuri Leta. Imbere y'uko nishurange icyo kibazo ninge mbanze ndababare mu majamu makeya ukuntu igihugu giteguye kuko nicyo byofasha kwishura. Ngaha igihugu dufise Leta Zunze Ubumwe, hama hakaba harimo amaleta. Amaleta akaba agabuye mu byo twita mu Cyongereza county, ni nkuko twoyita ama province. Hama ama county akaba agabuye mu byo twita amasite ariyo nk'imiji. Hama rero amasite akaba agabuye mu byo twita amadistrict. Amadistrict akaba agabuye mu byo twita precinct, arizo twovuga rero ko ari nk'ubucimbiri cyangwa inyumba ni nk'ubucimbiri. Hama rero amatora yose rero ategurwa kuri ivyo vyita precinct. Hama rero igihugu cyose Leta yose irafise uburyo itunganya amatora, irafise no kuburyo itunganya imigambwe. Hari nk'amareta nk'akarongo muri Virginia nutegezwa kwiyandikisha mu mugambwe. umugambwe w'abademokrati ntibaza abanywanyi ko bangana, umugambwe w'abarepublika ntibaza abanywanyi ko bangana. Ushobora gutora ushatse, ushobora guhindura ushatse. Kubera rero ibyo nico gituma
mugabo ntaguciriyemwo hariho benshi usanga bafite amakarate y'abademokrati n'amakarate y'abarepublika akaba n'abaindependent.
Eh, nivyo nari mvuze, hariyo amareta mwamwe nka ngaha muri Virginia na mugambwe nta karate y'umugambwe wawe ntabamenye igitigi. Mugabo hariyo nka yandi mareta menshi utegeza kugira ikarate y'umugambwe. Kugira utore mu matora ajya ya mbere ajya bita primary, ariyo bita primaire mu Gifaransa, uteza kwerekana ikarate y'umugambwe. N'ahandi utavyerekana.
Aho ni mu ntara zimwe zimwe.
Ku kibazo barubaje rero nta numwe azokubari ati abademokrati bangana gutya cyangwa republika bangana gutya. Arashobora kuvuga aravyo abatoye nko mu matora aheruka, arashobora kuvuga ati abatoye abademokrati bangana gutya, abatoye republika bangana gutya. Hanyuma ku vyerekeye navyo abatora bari ikibazo cya kabiri barubajije, kubatora bari bo hatora umunyamerika uwo ari we wese afite ubwenegihugu ashikana imyaka 18
wese ari kuri gutora. Ikindi nakongera ko irere nuko kenshi na kenshi ukuntu amatora ameze gutya aha muri Leta Zunze Amerika, abademokrate n'aba republika bose kenshi na kenshi usanga bakura karusho mu bita abaindependent. Uronse abaindependent benshi niyo kenshi na kenshi atsinda amatora.
Abo bita abigenga, abo tukita abigenga, ni ukuvuga bamwe batagira batagira umugambwe bahagaze ko. Kuko naho mu mayereta mwamwe nkanga muri Virginia tuta amakarte y'imigambwe abaho, mugabo hari abantu nk'uko kwanje baranzi ko ndi umudemokrati. Mugabo hari nk'uwundi ushobora kuzatuvuga ati naho negami. Mwe nabo rero nibo bacurubanza rukomeye mu vyerekeye amatora.
Ikindi kibazo?
Kuvuga ko uvuze mvuze ati bari batagira abegami niyo kenshi batuma umuntu atsinda. Ukuvuga ko umuntu yuvuga ati abarepublika n'abademokrati basa n'abanganya abanywanyi
birashoboka.
Nko mu turavye nko mu statistique mu bitige biherwa gusohoka muri iyi minsi heze, bafatiye cyane cyane ku matora yabaye muri 2008, bibaza yuko abademokrati ari bo benshi gusumba abarepublika. Mugabo naho baba ari benshi ntashobora guca yibaza ati bose abademokrati bazomutora bose. Niho rero ngaha byugariye, kuko urashobora kuba mu mugambwe ugasanga ntibatoye uwo mu mugambwe wabo. Kuko n'ikindi nacuravye, hariho nk'amareta mwamwe afise imiji minini minini, dufate nka California na New York, ntaho niho abademokrati buzuye. Nico gituma usanga abademokrati ari benshi. Kuko ugiye ukaraba nk'ikarate ya Amerika, uravye ku buringanire bwa Amerika, uhava wibaza utaba republika nibo benshi, kuko ibice binini amareta menshi aba republika nibo benshi. Ariko abademokrati bari ahantu hari imiji minini minini irimo abantu benshi cyane.
Mu gusozera kuri iki kibazo, ikindi umuntu yokongera ko nuko ikindi kintu gihambaye ari uko umuntu ashikwa badura abantu biye akaja gutora, barashaka kuba ari abademokrati, barashaka kuba ari republika, ugasanga ku munsi gutora ntibagiye. Kenshi na kenshi abantu bataja gutora n'abakiri bato.
Derek Manirakiza nagira mbaze amatora ngaho ya atunganywa gute, acungerwa gute, hari umugwi ubijejwe nk'uyu wini wacu witwa Seni, abantu bawujamwo baba ari abantu nyabaki.
Ikibazo cyiza.
Ego, ngaha kuko amatora yose ategurwa kuri leta yose, leta yose yategura ukwayo. Ni kuvuga rero muri leta yose hariho umugwi utunganya amatora, hanyuma akongera akagoba n'imigwi itunganya amatora kuri ya ma county na babari ayo twafata nka province, hama agacaba n'iyindi migwi ufatiye ku ntuze ku madistrict no ku ma precinct. Kuko no kuri precinct ariho no vuga gacimbirwa, aho precinct niho abantu baja gutorera, abo kuri precinct batore bahari ahantu hamwe gusa huguriyeho gutorera, ntaho haba hariho umugwi ucungera amatora. Hama bacungera amatora kenshi na kenshi n'abanyagihugu bari bo bose, ubu na agenda ashobora kwiyandikisha. Ndabizi Freddy umushinga na Freddy ariko aratubaza ibibazo, ariko adufasha kugira tushobore kuganira. Hari ahariho aho uraja mu bacungera amatora, uriya hajyo gihe wiyandikishije kuzotora barakubaza ko ushaka kuzoza gucungera amatora cyangwa n'ucungera amatora. Icyo gihe rero hariho umugwi wa leta cyangwa wa county, nibo baca batora muri abo bantu bagatora baza gucungera amatora ku gacimbiri ku hasi. Hanyuma hejuru naho muri leta hariho umugwi rero wa leta, umugwi w'amatora kenshi na kenshi ukontorogwa n'uwo twokwita mu ministre w'intwari hagati mu gihugu muri leta,
ariyo bita secretary general.
Secretary general bamwita secretary general, mugabo akazi akora ni nka ministre w'intwari hagati mu gihugu, dufashe ko muri leta nashimwe muri leta ya Virginia hariyo secretary general ariwe twofata akazakora nka ka ministre d'interieur
niwe yajejwe amatora
niwe yajeje amatora umugwi mukuru wo muri leta ya Virginia niwa uraba
yego me ikindi kibazo mushya ntahesho bino
yego me ni shovino mugwengezo itirasa kumenya kubijanye namakarata umunyagi ugatorera ko bigenda gute haba hariho ikarata agenda ni karata imwe gusa zotorera ko canke kubera imvo zuko haba hateguye ubusuma bishobora gushika yuko umuntu agendana amakarata abiri azotorera ko kuko iwacu twebwe zaratubaye ko aho umuntu yaje kuturondera hazanye amakarata ane atandatu bamuhaye kugira azoje gutora mu mwanza bitandukanye
ibyo ni ibintu bishobora gushika mushya ntahe ireya
ibyo ntibingaha ntibishobora gushika kuko bo mu myaka yahera barakoresha amakarata nayo nyene iyo karata wayitoreraho urumva ushitse ukerekana karangamuntu yawe cyangwa ukavuga izina ryawe kuko kenshi ngaha hari naho batirwa baranagusobanura urupapuro na rumwe bakuba uvuga izina ryawe ukavuga naho uba bakaraho ko ibyo bakubaje ibibazo byose bitoye bagacamenya ko ari wewe hama bagacaga guyo karata ruza gukoresha gutora ubu byarahindutse ubu hose kubera murazi ngaha muri Amerika ni ubuhinga bwa none buvuka niho buri ubu amatora yose akoreshwa na nibi impotera ordinateur urumva kugira ngo ugiye gutora urafata usanga hari imashini ize bita touch screen imwe ukora ko bigaca ziyandika hanyuma ushitseyo baraguha ikarata irimo code kugira bazomenye watoye wari we ntihagire nusubira kugaruka gutora hamyo kara tuyinjizeyo hagaca haza rero igatangura imashini igatangura kukubaza ukahama ugafyonda hama mumaze gufyonda ugacubana amazina yabitojeje ugacufyonda kuwushaka nico gituma muri ico gihaje amatora ariko araba ino amatora buno nyene naheze barashobora guca bavuga uwatsinze barashobora guca guko ni ibintu bikoreshwa no hinga bwa none ni informatique ama ordinateur yose ari connected mu gihugu cyose bishobica bihita bigenda kuri santarara ugasanga byose cyemenyekana ntibyoroshye kwiba nubwo hari abantu bamenye ingene babyiba
yego ikindi kibazo
aho kuri santarara nyene harabaho ikintu cyitwa server kuri yo server ijyanye na fichier electoral mbe birashika yuko umugambo utari ku butegetsi ugira abantu baba bari ngaho kugira bacungere ko kuri yo server atakintu cy'ubusuma gihaza cyakorewe
ubwa mbere ho icyo nokubarira nk'uko kuri server ntushobora ko nta muntu numwe server ni nk'uko urazi bikuranuka email mwe hiyo mukunda gukoresha yahu murandika ko mugabo ntimuzi ko server iri ino server nka mfate hotmail server imwe iri ngaha mbere muri Virginia zinza ziri muri California ni nk'uko akarorero nka muhozi kuri radio yiwe gihe yakoresha radio server yiwe yari umengo yari muri Illinois muri Chicago umunsi umwe nigeze kuranda abone umengo server yari Chicago ibyo server nta numwe azogenda ngo yegere kuri server mugabo aho uri hose urazi ubu n'ubuhinga bwa none urashobora gushikira server ahiye hanyuma ahubwo ico wari kubaza aho kuri aho bariko baratorera yuko haba hariho abo mu migambwe yose baraba baba bahari umugambwe wose warungi abaja kuraba kugira ngo nihagire abatera ubwoba abantu abajuragiza abantu canke abahenda abantu mu guja gutora ngo baje kumara ngo tora ivyo bakabikurikirana hanyuma kandi byamaze kugenda kuri server biragwe kugira ngo boshobora kuvyiba kubera guko si server centrale yo hagati na hagati gusa nkuko nabikubariye ko amatora ategurwa kuri leta biragenda no kumugurwa mukuru wa leta biragenda no kumirwa mikuru ya ntuze ya konti ariyo province no ku commune niba biri muri server imwe bigenda henshi ku buryo bigo nico gituma hagiye habaye amahinyu kugira basubire guharura kuko baca bagenda bakagenda hamwe hamwe baca batangura gukora bakoresheje precent bakaraba kuri server iyo precent aho byagiye bakaraba bagenda ku indi precent bagenda ku indi precent si ibintu ni ubuhinga burengeye narigeze kuba na jekeshi na kenshi jewe n'ubu nzo bari yo ndi nserukira umugambwe w'abademokrate kuja gucungera amatora
ego me tubibutse inshuti mwese ko muri komarabandanya kumviza iradio hijwe rya Amerika risamye nyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na mushya ntahe Eric Manirakiza turi kumwe kandi mushya ntahe Muhozi Innocent tukaba turi kumwe kandi na Chauvino Mugwengezo na Irera Ntiganzwa turi ko tuvuga ku matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika eka n'ikintu gishobora kuba coba nk'icigwa cova muri ayo matora akurikiza demokrasi ikindi kibazo bashinga ntahe
ikibazo ndasa Muhozi Amerika irimo abantu bamoko menshi bazo mu bihugu byinshi byo ku isi na abantu bafite imico myinshi ku isi muturazi ko imigambwe mikuru mikuru muri Amerika ari wa demokrati n'uwa republike naho menga ariho n'indi migambwe mitoye mbega abanyamerika cyane cyane iyo bagiye gutora bagashimikira kuki bashimikira kumoko yabo ku rukuba rwabo cyangwa bashimikira kuki
abanyamerika ngaha mu gutora nta narimwe bigira bashimikira ku rukoba cyangwa ngo bashimikire ku mugambwe birashika cyane guko imigambwe nkuko wabivuze hari imigambwe biri mikuru hakaba n'indi n'amajana y'indi migambwe tutanazi mwimwe mugabo ni myinshi cyane ariko ibiri niyo yonyine izi kandi niyo ikunda kuja mu matora hanyuma rero kubera ko umugambwe wose urafise programa izwi neza ico gihe rero umaze kuja muri uwo mugambwe uzi programa uri kurakurikirana urazi ko umupresida niyo yatsinda ivyo azogira nico gituma kenshi na kenshi benshi bakunda gutora bakurikiye umugambwe hakaba rero bamwe ntuzeye Fredy nkuko yabivuze bamwe twita aba independa bidegembya abo rero nibo bazobaza kuraba karaba ivyumviro vy'uyu n'ivyumviro vy'uyu migambi y'uyu n'uyu akaba ariho baca batora ahanini ya ngaha amatora akurikira ku migambi y'uri kwaritoza nico cyambere gito nico gituma uzoshobora gusanga no mu mareta afise abademokrate benshi cyane nk'amashasuse tubona ruramye yigeze gushobora kuhatwara kandi ari mu republike kandi ngira ngo nka 90% kwijana
n'abademokrate
ngaha rero icyumviro ibi programme birakomeye cyane ntibaraba ngo uruki cyangwa uriki
ikindi kibazo
Eric Manirakiza nagomba mbaze iyo habaye impari habaye amatora izo mpari bazitorera umuti gute ikindi cya kabiri mbega birashika yuko bapfunga nk'abantu b'abanyamigambwe nk'umugambwe uri ku butegetsi ufunga abari mu wundi mugambwe bahinganwa imbere y'uko amatora
kibazo cyiza
iyo habaye amatati mu matora ubwa mbere nk'uko aba baca babiraba ni ya wa mugwi ujejwe amatora muri leta warigeze kubona ngaha harigeze kuba amatati muri Florida igihe Al Gore na George Bush bariko bahiganwa hanyuma muri leta ya Florida umunyamabanga mukuru ariwe novuga ko ari nk'umushikiranganje ntwari hagati mu gihugu niwe acateza kubitunganya agacurubanza igihe binaniranye baraje imbere y'ubucemanza mwarabonye ko bashobora gushika no kuri ntuzeye sentare nkuru y'igihugu iraba ibyibwirizwa shingiro urumva rero nuko
nahinyuzwe
no vuga yuko ari nka sentare nkuru nahinyuzwa ibyibwirizwa shingiro kuko cyane cyane iraba ibyerekeye ibyibwirizwa shingiro ko bakurikira ibyibwirizwa shingiro hanyuma kuri ico kibazo naco warubaje yuko nka abari ku butegetsi ashobora gufunga abandi imbere y'ama ivyo ntingana ibishoboka kuko naho uri ku butegetsi umukuru w'igihugu ari ku butegetsi siwe atwara ubucemanza ubucemanza buri igenga ni nk'uko inama nshinga amateka ni nk'uko ngaha uravye nk'ukuntu batuka Obama ku mateleviziyo ku bicapo urashobora no kwibona kuri internet ngaha birarengeye urugero rimwe n'abantu bashobora kubitaho
nico bituma hari amategeko ntagaciriyemo irera ngaha atanga uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro umuntu wese arashobora gushikiriza ivyiyumviro ashatse ubwo ni uburenganzira
urashikiriza ivyiyumviro ushatse hariho intuze ya mandi mabagize kuri constitution ushobora kuvugusha naho umutuku mukuru igihugu nta na kimwe aza kuvuga hariho benshi baravuga hari n'uwazi utaravuga ngo yo mwica ngo yo mubura yo mwica nta nibashobora kumufata ngo bamuvunge nayo uvuga ngo no muronka no mwica
oya kwica abagiyemo minase kwica ni bibi umuntu amenashije umuntu kamwica arashaka gukurikirana
ingene bamukurikirana mu gihe ico gihe bivuze baragenda bakagira bagatohoza basanze yabivuze atamugamba atari ko arategura nta na kimwe bamubwira
urwego
ugabaci basanga ariko arategura nkuko yaraguze nk'inkoho canke afise ibintu byo gushaka kwitegura ico gihe baramuhana mugabo bivuze atani kintu na kimwe ariko arategura ariko arabivuga gutyo nta na kimwe ashobora kumubwira
mu gusozera kuri ico kibazo kandi umuntu apfungwa se umuntu w'umugambwe se umunyamugambwe atavuga mwe na leta umuntu apfungwa n'umuntu wese agize amakosa kuko ubutungane mu gukurikirana n'ubutungane bwigenga naho iyo wari ku butegetsi agize amakosa mwarabonye ko Perezida Clinton bamukurikirana ari ku butegetsi ni ukuvuga ko umuntu wese agize amakosa ntibaraba icyo akora upfa kubona ubutungane butegerezwa kubona bakabona ko wagize amakosa icyo gihe baragukurikirana nta kibazo nta n'umwe ari hejuru y'amategeko
kandi nta mutegetsi ashobora kuba ari butungane ngo nimufate naka ni nk'uko abivuze Fredy hari naho tujye tubona nk'abashingamateka bakabasanga no mu nama nshingamateka bakabashira ko menote bakabatwara mu nyororo ari mu nama nshingamateka kubera amakosa yagize ari nk'uwari yafashe yiba amahera yashira muri freezer bagiye bamukura ari mu nama nshingamateka niyo bamushyiriye ko menote baca baramutwara mu nyororo
ivyo nivyo ikindi kibazo akanya kariko karatujana
ubwengezo mbega hiyo birashika yuko umunsi w'amatora bawusiga bakayagiza hirya no iwacu zarabaye kabiri ikindi naco mbega amatora heze
kuzani tsegeranye izi wanyi bimeze guko ibini watu Burundi ubu barabindira itsegeranye cyabacyaza zavuye matora maso aherayo hanyuma itanyuma biga igirizwa rigenga matora inokori inagurika iyi wanyi bimeze gute byamaho
ibazo byiza
okay kibazo ca mbere ukiranyarutse kuri ico kibazo ca mbere be kibazo ca mbere ubabajije
amatora umunsi wa matora urashaka guhinduka
umunsi wa matora kushora guhinduka umunsi wa matora ngaha muri America nta na rimwe aho maze kubisomana n'imyaka maze ngaha nta na rimwe ndabona bawuhindura guko barawushinze wa muba ku munsi wa kabiri wa mbere wo mu kwezi kw'icumi na rimwe
uwo munsi wa kabiri w'ukwezi kwa 11 wa mbere azoba ari tariki zitandatu z'ukwezi kwa 11 muri mwaka
umwaka wose hamari hamatora yaba yo hasi cyangwa iki hanyuma ama niki naci cyo gutahura ngaha akunta amatora agenda amatora aba kuri leta ni nkuko urabona ngaha turi umukuru w'igihugu ntabwo hari ha amatora nka kujya bavuga bati ijwi rimwe umuntu umwe nkubu tutora umukuru w'igihugu hari ha amatora ayota amatora yo gutora ijya bita college electorale abazotora hamari leta yose irafise igitigiri cy'abantu bazoja muri ayo matora rero hanyuma ikivyerekeye ivyegeranyo rero ivye kugerekeye icegeranyo igihe amatora aheze kuri present wararongoye umugwi w'amatora kuri iyo centre aragira icegeranyo hanyuma akagisinya hanyuma abaserukira imigambwe bose bari ngaho bagaca bagisinya hama ico gihe bagaca bakirungika kitarungitse ico cegeranyo amatora ntibashobora kuyemera
kandi niho iki gice ca mbere cy'ikiganiro twagiranye kirangiriye urakoze mushyana hilere ntiganzwa ku nyishu nziza cyane gose mwatanze zibazo byabajijwe turagushimiye nawe mushyana hilere kemanira kiza turagushimiye nawe mushyana hilere innocent muhozi mushyana hilere chovino mu gwengizo mwakoze namwe bwenyene mwakoze mwese ku bibazo byiza mwabajije ibibazo byavyerekeye cyane cyane amatora ukuntu amatora atunganywa muri leta zunze ubumwe za Amerika turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro tuzobashikiriza igice kira kabiri mu ndwi iza mugira amahoro n'umunsi mwiza.